ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ndi Jeffrey Mutagoma wahikaze mbasuhuza kandi mbahikaze muraya makuru. Muri Mozambique abaturage bari baravuye mu byabo kubera intambara y'intagondwa mu gace kahitwa Kionga mu karere ka Palma mu ntara ya Cabo Delgado baratahutse.
Tukika tunaona bunduki zinalia sana ndo nase tukakimbia tukakimbia kwenye
mazi. Twari twicaye twumva imbunda zisakuza cyane duhita twirukira mu mazi. Twaraye hirya no hino imvura yaratunyagiye turi kumwe n'abana.
Uyu ni umwe mu baturage bo mu bahitwa Kionga. Umwuka mubi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kinshasa yahamagaje ambasaderi wayo i Nairobi. Muri Uganda ubutabera bwatangiye kwiga ikibazo cy'itegeko rihana ababana bahuje ibitsina. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi uyu munsi riga ku mwanzuro wo gusaba gahenge mu ntambara Israel na Hamas. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru tuhere kwa avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwatangiye kuburanisha ikirego cy'abarwanya itegeko rihana ababana bahuje ibitsina. Ariane itangishaka arabahiye inkuru.
Kuri uno munsi wa mbere, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yatanguye kumviriza imburano z'abagwanya iryo tegeko rifise igihano cy'urupfu kuri bamwe mu bakundana basangiye igitsina. Harimo kandi igihano cy'imyaka 20 w'umunyororo ku bantu bashigikira abandi canke bafasha abantu muri uyu mugenzo. Iryo tegeko rizwi nka aha ryari ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ibyo byatumye Amerika n'ibanki y'isi yose bifatira ibihano igihugu cya Uganda. Mu rubanza rwamaze umwanya muto, umugwi w'abacamanza batanu bakiriye imburano zatanzwe n'impande zompi. Umukuru w'umugwi w'abacamanza Richard Butera yabwiye abashikirije izo mburano ko bazomenyeshwa ingingo izoba yafashwe mu minsi iri imbere. Nicholas Opio, umushikirizamanza serukira abagwanya iryo tegeko, yabwiye abamenyeshamakuru ati turizeye ko sentare izokwishura ibibazo byashikirijwe byerekeye niba ibwirizwa shingiro rikingira buri munyagihugu wese ritarinze kuraba ibitsina canke niba hari abakundana basangiye ibitsina. Abantu bashika kuri batanu baramaze gufatirwa ibihano kuva iryo tegeko rishyizwe mu ngiro, harimwo na babiri bagirizwa ibyaha bikomeye. Muri abo bagirizwa ibyaha bikomeye birimwo ibyaha byo kwanduza abandi indwara zidakira hamwe n'ababiranye basangiye ibitsina.
Tuve muri Uganda tujye mu Misiri, aho komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko Perezida Abdel Fattah al-Sisi ari we watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu Thomas Kamilindi.
President al-Sisi yegukanye amajwi 89 n'ibice bitandatu ku ijana, bityo ababonye manda ya gatatu y'imyaka itandatu. Ababikurikiranira hafi basanga nta gitangaza kirimo kuko atarafite undi mukandida w'igikonyozi muri batatu bari bahanganye nawe. Amaze imyaka 20 ku butegetsi. Mu 2013 Abdel Fattah al-Sisi wahoze ari general mukuru w'igisirikare yahiritse ubutegetsi bwa perezida wa mbere wari watowe mu buryo bwa demokrasi Mohamed Morsi. Mu 2014 yatorewe manda ya mbere, yongeye gutorwa mu 2018 hombi n'amajwi 97%. Mu 2019 yahinduye itegeko nshinga, manda ye iva ku myaka 4 ijya kuri 6. Ridahindutse nanone, iyi yaba ariyo manda ye ya nyuma.
Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi irongera iterane kuri uyu wa mbere kugira ngo itore umwanzuro usaba gahenge mu ntambara Israel na Hamas. Oriane itangishaka arakomeza inkuru.
Kuri uno munsi wa mbere hitezwe itorwa ry'ingingo ya ONU isaba agahengwe muri Gaza. Ni mu gihe Lloyd Austin, umushikiranganji wa Amerika ajejwe kwivuna abansi, ari mu rugendo muri Israel mu nama zerekeye ugukingira abasivile. Amaze gushika muri Israel, umushikiranganji Austin yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter ko mu biganiro vyiwe n'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu hamwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna bansi Yoav Gallant yibukije ashimitse ko Amerika ishigikiye Israel mu buryo bukomeye harimwo no mu bikorwa byo kurungika imfashanyo muri Gaza. Iyo ntegure y'ingingo ya ONU yasuzumwe n'ibimenyesha makuru bitari bike isaba ko haba agahengwe mu buryo bwihuta kandi gahagarika uruhagarara kugira haboneke uburyo n'inzira zo gutanga imfashanyo. Ibikamyo binini bitwara imfashanyo byarashoboye kwinjira muri Gaza mu misi heze kandi Israel yaruguruye uwundi muhora ucishamwo imfashanyo muri Gaza. Yamara ONU ivuga ko ibikamyo 121 vyinjiye ku munsi wa gatandatu vyari bike cyane ugereranyije n'ibikamyo 500 vyahora vyinjira muri Gaza ku munsi bitwaye imfashanyo imbere y'intambara. Ibiro vya ONU bijejwe impunzi z'abanyepalestiniya UNGWA bimenyesha ko iyo ntambara imaze gutuma abantu ibice 85% kwijana vy'abanyagihugu ba Gaza bata ingo zabo. Benshi muri bo bahungiye mu nyubakwa z'impunzi ku biro vya ONU mu bumanuko bwa Gaza. Izo nyubakwa zakiriye ibitigiri by'abantu murengera ku bari bitezwe.
Ukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi kuri internet mudusanga kuri @radio yacu voa.com naho Facebook na X mudusanga kuri VOA radio ya chumukanya gato na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mu biyaga bigari duhere ku mubano wa Kenya na Republika ya Demokrasia ya Kongo. Guverinoma ya Republika ya Demokrasia ya Kongo yakuye Nairobi ambasaderi wayo muri Kenya. Ni nyuma yaho kuwa gatanu w'icyumweru gishize wahoze ari umukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora muri Kongo Corneille Nanga atangarije i Nairobi ivuka ry'ihuriro rishyashya ryitwa Alliance Fleuve Congo rirwanya Perezida Felix Tshisekedi. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ku munsi wa mungu kw'igihugu ciwe ari igihugu cemera ubwigenge na demokrasi, ari naco gituma adashobora kwemera igisabo c'abategetsi ba Republika ya Demokrasi ya Kongo bamusavye ko inzego z'igihugu ciwe zota muri yompi abatavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse gutangariza ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi ivuka ry'una n'irushasha rurwanya leta ya Kongo rugizwe n'imirwi irwana n'abanyepolitike. Aha Perezida Ruto yari mu kiganiro na bimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu gihugu hagati muri Kenya.
Jana majuzi kulikuwa na mkutano
Ejo bundi harabaye inama hina Nairobi yabavuka n'ibindi ba Kongo mu nyuma basohora itangazo. Abategetsi ba Kongo baridoze bavuga ko Kenya itari ikwiye kwemera kuri iryo tangazo risohoka. Aho duhagaze nka Kenya nuko turi igihugu cemera demokarasi kandi murabizi nk'amenyesha makuru nta muntu numwe abanza kubaza leta imbere yo gutanga inkuru iyo ariyo yose. Rero barasomye iryo tangazo hano Kongo yifuza kumenya ko turi bubahagarike. Murabizi Kenya yubaha demokarasi. Nta muntu twahagarika ngo nuko yasohoye itangazo. Dufata inkozi z'ikibi gusa. Ibyo yabishikirije inyuma yaho ku munsi wa gatandatu igihugu cya Kongo gitahukanye abagiserukira muri Kenya hamwe no muri Tanzania ku cicaro cya EAC. Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo kuwa gatanu mu ijoro yari yavuze ko izatangarijwe na Nairobi bitazijana. Ari mu kiganiro n'itangazamakuru Kinshasa.
On ne pouvait pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts?
Nous sommes là pour la hiérarchie de la politique, na bagwani, kuka bagwani bisigura kwica abakongomani, mbega ntibapfuye bihagije. Ibyabaye bizogira ingaruka kuko Kenya itegerezwa kudusigurira neza. Ni gute igihugu dukorana, dufashanya mugerageza kugarukana mahoro mu buseruko, gishobora kwakira ibikorwa by'umugumuko. Nankeka ko azoba ingaruka mu migenderanire ari icyo mwamenya nuko Kenya ibwirizwa kwisigura. Zimwe muri zongaruka kandi ambasaderi wa Kenya yahamagawe mu mpera z'indwi kuja kwisigura mu bushikiranganji bw'intwaro hagati muri Kongo kubera ubutwara bw'imigenderanire atari hafi nk'uko leta ya Kongo yabyemeje. Mugabo Perezida Ruto asanga abategetsi ba Kongo bashingwa n'ubusa, abivuga yitanze kw'akarorero.
How many people issue statements in Kenya against me? Every day people are issuing statements against me. That is what the democracy is all about. In any case, Kenya here
Nabantu bangahe basohora amatangazo nyerekeye muri Kenya buri munsi niko demokarasi yubatse kandi murabizi Kenya ifite ibinyamakuru bikomeye byo kuyisi nico rero abantu baza kurondera n'uburenganzira bwabo gutuma ko ambasaderi wabo kubera itangazo ryasohowe ariko jewe sinopfa gufata umuntu ngo nuko gusa yasohoye itangazo uko siko Kenya imeze ibyo si demokarasi iyo si Kenya mwese muzi ewe turatandukanye ibihugu byubahiriza demokarasi mu buryo butandukanye Kone nanga kwa gatanu yishuye ijwi rya Amerika icatumye we nawe afatikanije bashyiraho iryo huriro
La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternative.
Republika demokrasia Kongo ni igihugu cyemera demokarasi kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere yo kubisikanya ku butegetsi ariko ikibabaje nuko tubona warakwiye gukomeza uwo muco yadusubije inyuma imyaka 60 ikibazo ni washaka gukora ku deta turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ku gihugu cibira mu idamba hariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa ibitegereza byandikishije sivyo nta amatora azoba imihari nyeshambi hari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na M23 n'umuntu atubaha ibyo yemeye yananiwe ku mpande zose izo byatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho ibyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari rwanyu ubutegetsi
son échec a fait que non il y ait faillite de l'état faiblesse de l'état sinon absence de l'état et c'est ce qui génère les groupes armés.
Ikibanza yavugiyemo ni nacho Perezida Tshisekedi na Vital Kamerhe bari bahuriyemo bungurunani mu 2018 icyo gihe Perezida wa Congo yahaye ikiganiro ijwi rya Amerika avuga ku ngorane zo mu buseruko bw'icyo gihugu
il faut d'abord se baser sur les populations locales les collectivités locales
Ubwa mbere na mbere n'uguca ku bantu bahaba amoka hatuye n'ukuraba abatware tukavugana tukabashira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo ikindi naco n'uhugarukana ububasha bwa leta mu duce twose tw'igihugu uyu munsi inzego z'umutekano za Congo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere dutegerezwa rero kubahemba neza kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu banyi kuko tuzohora turaba banyi ubuzima bwacu bwose twebwe tuzorengana ariko amareta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu by'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacako bidafatiye kumoko muri ako gace ka Congo n'ubu hacavuga ubwicanyi mbere n'abajejwe umutekano bicwa n'abasivile barahari Eroje ulika neza, juu ya Amerika.
Muri Republika Demokrasia Kongo na none banyeshuri basaga 140 bo muri za kaminuza bamaze gusoza imyitozo ya gisirikare bageze mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere Jimmy Shukran bakomera.
Mama iro
Aba banyeshuri bagizwe n'umubare munini waba muri kaminuza nkuru ya Goma Inigome na Easter basesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma ahagana saa 7 z'igicaha munsi mu myambaro y'umukara ijya gusa n'iya FARDC na polisi y'igihugu aba banyeshuri baravuga ko biteguye gufatanya n'inzego z'umutekano zirimo FARDC na polisi y'igihugu mu kurinda ubusugire bw'igihugu bamwe muri bo bavuganye na radio ijwi rya Amerika ku buryo imyitozo yagenze Twabonye imyitozo ya gisirikare kandi twarayikurikiranye neza cyane. Twagize amahirwe yo kubonana n'ubuyobozi bwacu cyane cyane abayoboye igisirikare. Twatojwe byinshi kandi twizera ko bizadufasha neza mu kurinda ubusugire bwa Congo yacu. Ibyo ni ukuri kandi turabyizeye. Amahoro ni ingenzi cyane kandi twebwe nk'abasore ni ngombwa ko dukorera iki gihugu tukagikorera neza ntacyo twishisha. Nyuma y'imyitozo kurinda igihugu cyacu tubifitemo ubushake bwinshi cyane. George Amani Musavuli umunyeshuri wo kuri kaminuza nkuru yo mu mujyi wa Goma avuga ko yumva yiteguye kujya mu gisirikare.
L'armée est l'échantillon de la discipline de chaque pays.
Twamenye ko igisirikare ari icyitegererezo kuri twebwe mu kugira ikinyabupfura cyinshi cyane. Ibyo twize kisangane ni byinshi kandi twizeye ko dufite inshingano ikomeye yo kurinda igihugu cyacu no kurwanya umwanzi aho yaba turuka hose. Tuzaba intangarugero no ku bandi banyeshuri.
Sera un modèle pour d'autres étudiants.
Alimas Bin Misango, umunyamabanga wungirije muri Ministeri y'urubyiruko, avuga ko leta yari ikwiye kongera imbaraga muri imyitozo mu rwego rwo kurandura burundu ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro izengereje abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo.
C'est une formation morale.
Iyi myitozo ni ingenzi cyane ku rubyiruko kuko bifasha bamwe kwiga gukunda igihugu. Ibi kandi ni ubutumwa bwihariye cyane ku bihugu bidutera umunsi kundi byifashishije imitwe yitwaje intwaro. Ni igihe cyo kubereka ko natwe dufite urubyiruko rushoboye kandi rushobora kurwanirira Congo igihe icyo ari cyo cyose bishoboka. Muhindo Zangi Butondo uyoboye Minisiteri y'amashuri yisumbuye na za kaminuza niwe watanze igitekerezo kuri guverinema. Imbere y'aba banyeshuri mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere, avuga ko uyu mubare wa mbere ugizwe n'abanyeshuri bo mu mujyi wa Goma uzafasha leta kurinda uburasirazuba bwa Congo, cyane ko bamaze guhabwa ubumenyi buhagije ku bya gisirikare. Aba banyeshuri mubona imbere yanyu ntabwo ari abanyeshuri basanzwe nk'abo mwari musanzwe muzi. Kwezi n'igice bamaze kisangana bitoza bya gisirikare, abari basanzwe ari basaza banyu, abana banyu n'ibindi ntarondoye ahangaha, ubu bahindwa abakomando bambila ndetse n'ibindi, kandi biteguye kurinda igihugu. Ubu igihugu cyose kibahanzeho amaso ko aribo bagomba guhashya ibikorwa by'iterabwoba, ubwicanyi n'ibindi bikorwa bitegurwa n'abanzi b'igihugu. Igihugu cyacu ntabwo gishobora kurindwa n'abanyayuganda, abanyarwanda cyangwa abanyakenya. Aba banyeshuri bavuye mu mujyi wa Kisangani bari barangije ukwezi n'igice muri imyitozo ya gisirikare, ariko hari n'abandi bagikomeje imyitozo bagera ku 2000 bategerejwe mu mujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.
Jimmy Shukrani Bakomera nabo banyeshuri basoza iyo nkuru. Tugenda naho muri Mozambique, aho abaturage bari baravuye mu byabo kubera intambara y'intagondwa mu gace kahitwa Kionga mu karere ka Palma mu ntara ya Cabo Delgado batahutse basubira mu ngo zabo. Ingabo na polisi by'u Rwanda byajyanyeyo abanyamakuru kubibereka. Umunyamakuru Asumutakaboyi n'umwe mu batumiwe n'ingabo z'u Rwanda yari ahatubereye.
Urugendo rwo kuri uyu wa mbere rutandukanye n'izindi abanyamakuru bakoze bakigera muri iyi ntara ya Cabo Delgado, kuko noneho baherekejwe n'imodoka z'abasirikare n'iza polisi bongeyeho ibifaru. Nibwo bwa mbere abanyamakuru baherekejwe mu buryo bukomeye kuva izi ngendo zatangira ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, kuva mu mujyi wa Palma werekeza Kionga ugenda nk'isaha, kuko umuhanda wangiritse cyane ku buryo hari aho twasanze imodoka isanzwe y'umuturage yanyereye, abasirikare bakabanza kumufasha asubira mu muhanda mbere yo gukomeza urugendo. Inzira iva Palma yerekeza Kionga, umuhanda ukikijwe n'ishyamba, ushobora kugenda ibirometero nka 3 cyangwa 5 utarabona urugo rw'umuturage, gusa naho urubonye abaturage babegeranye. Muri centre ntoya ya Kionga abaturage baregeranye, uwavuga ko batuye mu midugudu ntiyabagiye kure y'ukuri. Abaturage usanga bakora imirimo yibanda mu bucuruzi, uburobyi, ubukorikori bunyuranye, ubuhinzi nibwo bakoraga. Ijwi rya Amerika ryagiye mu ngo nk'eshatu zegeranye n'iyo centre. Iyo ubajije abaturage amakuru yabo bahita batangira kukubwira ibihe bibi banyuzemo mu myaka 2 ishize.
Tukikaa tunaona bunduki zinalia sana, ndo nasi tukakimbia kwenye mazi.
Twari twicaye twumva imbunda zisakuza cyane, duhita twirukira mu mazi. Twaraye hirya no hino, imvura yaratunyagiye turi kumwe n'abana, ubuzima ntibwari bworoshye.
Mvua inatunyesheya.
Mtoto wangu wakunzaka.
Umwana wanjye yari yagiye koga, hanyuma abona abantu ahita amanuka. Ageze mu rugo abwira nyina ati, mama basha babu bahageze, abana bashaka gusohoka mu nzu, shababi bayahageze itangira kurasa. Natwe abaturage dukwira imishwaro twirukira mu mashyamba. Nkuriya muvandimwe wanjye yapfuye kuko bamusanze mu rugo arahagarara agerageza guhangana nabo, ariko kuko bari bafite imbunda baramurashe, nyuma bamuhura bamutera ibyuma.
Nubwo hashize igihe abo baturage bari ku buryo ababo bishwe urwo gashinyaguro n'abarwanyi ba Jama Ansar al-Sunna.
Maisha likuwa magumu magumu tu. Walikuja na bunduki. Bunduki.
Ubuzima bwari bugoye cyane. Bazaga bitwaje imbunda, ibyuma, imihoro, bagafata abantu bakabica. Hari murumuna wanje, umwana wanje w'imfura, hakaba n'undi mwana wanje muto. Bamwe barishwe, abandi twasangaga bapfuye, ntitumenye uko byagenze. Ariko babarasaga amasasu. Gusa kuri ubu turaryama tugasinzira. Ariko ntituzi niba byararangiye burundu.
Lakini kwa kidogo bado tujahakikisha kama kitu kimekwisha au vipi.
Kugeza ubu nubwo hari benshi babuze ababo muri iyi ntambara y'ibyihebe, kuri ubu abo baturage bavuga ko bongeye gusubira mu buzima busanzwe nyuma yaho ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique zibatabari.
Nasize tumishanza kulala usingizi.
Ubu twatangiye kuryama tugasinzira, tugakora akazi kacu ka buri munsi. Ubu turashimira Imana ko dusinzira nta kibazo dufite. Mu mashyamba naho tujya gukora akazi nko gutema ibiti, abandi barajya guhinga. Tujya guhinga mu masambu ya kure, tugakora ibikorwa bindi byacu nko gukina umupira n'indi mikino yose. Tugakora ubucuruzi ndetse no kubaka amazu.
Kwanza kugenga majumba.
Kugeza ubu ni hari hamenyekana umubare w'abaturage bamaze kugaruka mu ngo zabo muri intara yose ya Delgado yari yarigaruriwe n'ibyihebe. Muvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga Ronald yavuze ko abaturage basaga 250,000 bari baravanywe mu byabo n'intambara zatewe n'ibyihebe muri iyi ntara bamaze gusubira mu ngo zabo nyuma y'uko ibintu bitangiye gusubira mu buryo. Ni mu kiganiro yahaye itangazamakuru ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Lieutenant Colonel Nosa Seminega ukuriye ibikorwa by'ingabo na polisi y'u Rwanda muri Mozambique we yasobanuye ko ibyihebe byacitse intege nyuma yo kugabwaho ibitero ndetse ubuzima bwongeye kugaruka ndetse n'imishinga migari irimo n'uwatotari y'Abafaransa yongeye gusubukurwa. Ubu abaturage bari mu masoko bakitabira umuganda n'ibikorwa bibahuza ku bwinshi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kionga mu mujyi wa Parma.
Ijwi rya Amerika mu ntara ya Kigoma haherutse gusozwa ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane ku bagore n'abakobwa mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Ibyo bibazo birimo byo gufatwa ku ngufu no kurongorwa abantu batarakuza imyaka y'ubukure, nibyo mugenzi wacu James Jovin yakurikiranye adutegurira ino nkuru.
Intara zitandukanye mu gihugu cya Tanzania zirimo gusoza ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu ntara ya Kigoma, uwo muhango wabereye komini Gasuru icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa mbere. Gusa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Umwidogo ni mwinshi cyane cyane mu bakenyezi n'abigeme, yuko bageramiwe n'ibibazo byo gufatwa ku nguvu no kurongorwa kwiza imyaka.
Mu bisanzwe turafise agahohotero kadasanzwe kifatwa ku ngufu, turafatwa ku ngufu abenshi. Umugore niwe ari umuryango kubera ariwe aguma yiruka rondera kiriya na kiriya.
Hariho ingorane zimwe zimwe tugihura nk'abakobwa bamwe bamwe cyangwa abagore. Hari ha usanga bafashwe ku ngufu, kandi mu gihe bafashwe ku ngufu bakabakurikirana ababagiriye nabi bakabafunga. Mugabo mwico gihe tugiye kuraba ucusanga inyuma y'ukwezi cyangwa ameza abiri gacusanga uwakoze iryo bara yibereye muhira, hamaga gacusanga umukenyezi ariko arabaho umengo ntabwo idegembye afise. Gacusanga rero mu mutima wiwe umengo n'uwo munsi mukuru ntiwari ukwiye n'ukubaho kubera ibyo bibazo nyine umuntu ahura nabyo.
N'abagabo ku bwabo baremeza ko hafi iminsi yose abakenyezi bama bahohotewe ku mvo zitandukanye mu kibano. Ubu baregwe gutora abagore babiri imico na karanga ivanze no kudashira ahabona amabi bagenda barahura nayo ni bimwe mu bihambariye abakenyezi n'abigeme mu nkambi.
Guhohotera mu kibano tubona hariho ububoregwe bwinshi mu bantu
ahantu ugasanga iyo umupapa yaborewe araje arakubisa umugore wiwe n'abana arajaniranije ugasanga ni kibazo. Hanyuma hariho n'icyo kuvuga umuntu kugenda ugasanga umugabo agiye kwinjirira mu yindi nzu agiye kujya mu bagore babiri wawe ndamuteye ibibazo ibintu nke nivyo mu kibano byo kuri usanga ari cyo kihari kirekire cyane.
Ibitumwa ni imvo nyinshi zitandukanye ariko umuntu agerageje kudondagura zimwe na zimwe aha twovuga nk'imico n'akaranga usanga byivanzemo n'utuntu tumwe tumwe dushobora gutuma abantu basanga bariko barahohotera abandi na cyane cyane abakenyezi n'abigeme ugasanga barahohoterwa cyane. Ariko kandi hariho biratumwa no kutavuga umwigeme cyangwa umukenyezi agahohoterwa ugasanga bihereye hiyo nyene akabirihereza hiyo nyene nta ugasanga ntavuga agatinya ngo novuga ngo ho bibi novuga ho babiriya canke naho ugasanga bigatumwa kandi nuko abanyagihugu muri rusangi usanga he nivyo bikogwa batabitera ivyatsi abantu bakabona ko naka ari karahohoterwa ariko ugasanga bihoreye ntana kimwe babivuga ko bakibona nk'umenga n'ibintu bisanzwe.
Uretse iyo minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina izo mpunzi isaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER n'andi mashyirahamwe yita ku mpunzi iminsi yose kurwanya ihohoterwa guharanira uburenganzira bw'abakenyezi n'abigeme no gutanga inyigisho zikwiye mu miryango mu ntumbero yo kurandurana n'imizi icyo kibazo. Ishyirahamwe Plan International igisata kijeje abakenyezi n'abigeme yemeza ko iminsi yose ijyama ryakurikiranye ibibazo bigeramiye abakenyezi n'abigeme mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Ishyirahamwe ryemeza ko buri mwaka itatura matati hafi 245 hagati y'abubakanye bigatuma umubano mwiza mu miryango gusa ntirirashobora gukemura icyo kibazo burundu. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovine ku bw'ijwi ry'Amerika.
Bakunze ibijwi ry'Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi ry'Amerika gitambuka kuri radio kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kanya gatoya turaba tubasezeye. Ariko mbere yuko tugenda reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yakuye i Nairobi ambasaderi wayo muri Kenya nyuma yaho kuwa gatatu w'icyumweru gishize uwahoze ari umukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora muri Kongo Corneille Nangaa atangarije Nairobi ivuka ry'ihuriro rishyashya ryitwa Alliance for Congo. Aho kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyeshuri basaga 740 muri za kaminuza basoje imyitozo ya gisirikare bageze mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere. Muri Mozambique abaturage bari baravuye mu byabo kubera intambara y'intagondwa mu gace kahitwa Kionga mu karere ka Palma mu ntara ya Cabo Delgado batahutse basubira mu ngo zabo. Twavuganye n'umunyamakuru wa Sumta Kaboyi waruri hariya ubikurikiranira hafi. Muri Uganda kandi urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwatangiye kuburanisha ikirego cy'abarwanya itegeko rihana ababana bahuje igitsina. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi irongera iterane kuri uyu wa mbere kugira ngo itore umwanzuro usaba agahenge mu ntambara ya Israel na Hamas. Naho mu Misiri komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko perezida Abdel Fattah al-Sisi ariwe watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, turabashimira ko mwahisemo radio ijwi ry'Amerika. Tunabararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro byacu biri imbere. Nshimira bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru yegeranijwe na Nadia Tahange. Mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, muramukana amahoro n'amahirwe. Thank you.
Thank you.